라디오 이수지 아메리카. 모나냐 콘비스비가 아니라 자축을 라디오 이수지 아메리카 쇼팀에서 모두 대자마트입니다. 바람을 기재 안노 우리 스튜디오 얀베레 이 워싱턴 DC 우리 국민아들 이대 니용가보 가슴에서 모두가 아니라 자축 자쿠리 이사
ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi murabizi yuko ntabwo duhagaze neza dufite abana bakibarirwa aho bakibonekaho imirire mibi bagera kuri 38 ku ijana ni byinshi
uwo ni madame Diane Gashumba umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda avuga ku gufungura nabi ku bana hamwe no ku migambi yo gutorera inyishu ico kibazo umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rwiwe ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul no munsi wa gatatu yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan abagwanyi b'umugwi w'intagondwa Al-Shabaab muri Somalia batanguye ibisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara za Bay na Bakool mu bumanuko bw'uburengero bwa Somalia abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cya Uganda ku karere kamaze kiringo kirenge ndwi kageramiwe n'imvura y'isegenya aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ku mukanya gato mugume hafi ya maradiyo yanyu Tutangulia kumakuru havuga hijano hino kuhisi mshikila nganji hajaruku hivu na wansi wa leta zunzu mweza Amerika Jim Mattis mruga ndogu iwa kumugwa mkuru higi ugu cha Afghanistan Kabul no musiku wa gata tu yatangaje kwa Amerika itazo hagari kurugamba gwayo muri Afghanistan amenyesha ko bazofasha inteko za leta higi ugu cha Afghanistan gutsinda bagiri terabgob amenyesha ko batazohe babanyagi hugu muri Afghanistan mugihe bagira miwenu mwansi ashaka kubica mu ntumbero y'ugushika ku butegetsi Masama ke imbere yuko ashika itero cha rokete ku kibuga c'indege cyo kumugwa mukuru Kabul cyakomerekeje abantu batanu Mattis ntiyari hafi ico kibuga c'indege ihe ico gitero caba umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bwiba hari Atlantic OTAN Jens Stoltenberg nawe nyene ari kumugwa mukuru Kabul yashimikiye kuko yemeza ko iryo shyirahamwe mu rugamba rwo kurwanya abagira iterabwo yatangaje ku ishyirahamwe OTAN ridaheba urugamba mu gihe ruba rukambye Umugambi wa Perezida wa Amerika Donald Trump ku vyerekeye Afghanistan yatangaje mu kwezi guheze utegekanya guha uruhara runini kurushiriza ibihugu vyo mu karere harimwo Ubuhindi. Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ko Burusiya busambura no musiko wa gatatu ibigwanisho byacu byose byicisha imyuka y'ubuma. Perezida Putin avuga ko ari ikintu cimboneka rimwe. Atangaza ko ibigwanisho vya nyuma byicisha imyuka y'ubumara byari mu bubiko mu Burusiya. Yasambu no musiko wa gatatu ivyo President Putin yabishikirije kuri television yamenyesheje ko ari intambwe ikomeye cyane mu ntumbero yo gutuma isi ibamwe umutekano kurushiriza mu kuvuga ko Burusiya bwashoboye gusambura ibigwanisho by'ishishye imyuka y'ubumara imyaka itatu imbere y'igihe cyari gitegekanijwe President Putin yanebaguye abategetsi ba leta ya Amerika kuba batakurikiye muri iyo nzira yatangaje ko Amerika yigijeyo inshuro zitatu ikiringo ku ivyo yiyemeje byo gusambura ibigwanisho byayo byose byicisha imyuka y'ubumara mu kuvuga ko ataburyo bukwiye bujanye n'amafaranga ifise bwo gusambura ivyo bigwanisho tuve mu mahanga tuze muri Afrika abagwanyi b'umugwi w'intagondwa Al-Shabaab muri Somalia batanguye ibisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara ya Bay na Bakool mu bumanuko bushira uburengero bwa Somalia ivyo bitangazwa n'abategetsi bico gihugu Al-Shabaab yigaruriye ibice bitari bike muri zo ntara zibiri iriko iremera abategetsi bo muri ivyo bice kubona ko imikangara yaho yinjiye muri uwo mugwi ivyo bitangazwa na buramatari w'intara ya Bay ari Wardere Toyou yabwiye ijwi rya Amerika Service y'Isomali ko abagwanyi ba Al-Shabaab bagiranye inama n'inararibonye ziserukira imiryango bababwira gukwiza ibitegire by'imikangara bashaka kwinjiza ivuye muri iyo miryango. Toyo avuga ko imiryango myinshi inabana biyo miryango bavuye mu mihana babamwe bahungira mu bisagara binini mu ntara ya Bay harimo ibisagara vya Baidoa, Dinsor na Bardale. Abana bari hagati y'imyaka 9 n'imyaka 18 bavuga ko bahunze ibice biri mu minwe ya Al-Shabaab mu ntara za Bay na Bakool mu kiringo c'imisi mikeyi irangi Al-Shabab ivugwa ko irondera imiryango ifise abana b'abahungu. Igihugu cha Malawi kiriko kirogorora inyuma y'imyaka itari mike y'uruzuba, imyuzurane n'ibyimbugwa bidashemeye n'ibibazo by'amafaranga leta ikoresha. Ivyo vyatangajwe na President Pierre Mutharika kuri Radio Ijwi rya Amerika. Itangaje ko muri uyu mwaka ubutunzi bwa Malawi bushobora kwiyongera ibice 5% umuntu abigereranije na 2.7% mu mwaka uheze. Malawi ibandanya kuba kimwe mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Ivyo bitangazwa n'ikigega mpuzamakungu FMI. Ica kabiri cy'abanyamalawi babayeho mu bukene, mu gihe ca kane cyabo babayeho mu bukene ntangere. Imyuzurane ikomeye mu ntango z'umwaka w'2015 yakurikiwe n'imyaka 2 y'uruzuba vyatumye igice cy'abanyamalawi badafise ibifungurwa bikwiye. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika mu ndwi iheze mu rugendo rw'iwe New York, President Mutharika yatangaje ko ari kagerageza guhindura uko ibintu bimeze mu gihugu mu gushimikira gukubaka amashuri afasha abanyagushiraho uburyo bwo kwiteza imbere no gutuma imitahe iza mu gihugu. Abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu mpanuka bushire burengero bw'igihugu cya Uganda ku karere ka Mazikiringo kirengindwi kageramiwe n'imvura y'isegenya. Mu gice cya Mfasha, kimwe mu bibanza bikomeye bigirirwa mu imirimo y'ubudandaji muri ako karere, abajeje umutekano batoye ibiziga by'abantu indwi ku munsi wa kabiri inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye muri icyo gice. Batoye ibindi biziga by'abantu 10 uno munsi kwa gatatu. Ivyo byatangajwe n'umukuru w'igipolisi cyo mu karere ka Rubanda. Mu biziga by'abantu bamaze gutogwa, babiri n'abana, batatu abapfasoni, mu gihe 8 ari abagabo. Itangazamakuru ryo mu karere ko mu mpanuka bushire burengero bwa Uganda rimenyesha ko abana babiri bapfuye inyuma y'imvura y'isegenya itumye haba umwuzurane mu bitaro barimwo mu karere ka Rukungiri. Mubandanya ko twumviriza kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 ibice 3 no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice 3 Kigali, mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira koresheje adresse yacu ya email, nayo ni radio yacu @gmail.com, na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC duhere ku makuru yo mu karere mu Burundi. Kuva kuri wa gatatu gushika ku munsi w'Imana w'iyindwi ku mugwa mukuru Bujumbura, hariko habera ihayanisha gurisha ry'ibidandazwa bihingurirwa muri Tanzania. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore asigura ko ari akaryo keza ku bacuruza b'Abarundi n'Abanyatanzania ko kunga ubucuti mu ihanahana ry'ibidandazwa. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Urikaneza.
Umurisho w'ingoma wananejeje cyane abashitsi bari bavuye muri Tanzania. Ntibari watanzwe igihe ugururwa iryohanisha gurisha ry'ibicuruzwa bikorerwa muri Tanzania. Aryugurura cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yavuze ko ari akaryo keza ku badandaza b'Abarundi n'Abatanzania
ku isi nzima. Yanywehe ku bihugu bya mitunzi gushaka kubikenye gusumba ibindi, nta gihugu na kimwe cikwiye. Yego hari ibihugu by'amahingura akomeye, mugabo usanga na rimwe ibyo amahingura akoresha biva mu bindi bihugu, ugasanga n'ibihingwa amahingura akomeye cyane aba muri ibyo bihugu hari ibindi basumira hanze badafise. Ibi rero bituma abantu bo ngaha mu Burundi adushaka kugura ibyakure muri Tanzania, tugacaguramo vyiza batanze bakabona ibyo Burundi hurumbira bakabivya duhurumbira. Nabagenzi bacu baruna nko twevuze mu jama twacikirije no bakora bati natwebwe turashaka kugura ubumenyi muri ibi bitwa bikora mu gabatanzania bariko neza kurusha, reka duhinyanyure dushiyemo natwe zoronka iso gusumba. Ariko ari kogo kidasanzwe gituma imigendere ku mipaka uri ya Tanzania iba myiza gusumba, gutyo ku ruhande rwa Tanzania abadanzi bakadandaza leta yacarika turakoyoko no ku ruhande rw'urundi gutyo nyine.
Abenshi mu baje muri ihanisha gurisha na bakenyezi. Jamyara Jabu w'imyaka 50 numwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona leta ya Burundi ifasha abakenyezi bakora urucuruzwa ruto ruto nk'uko igihugu ciwe kibikora.
Tanzania yetu sisi wanawake inatupa kipaumbele kukwamua maisha yetu. Yale maisha yetu kama yako chini, basi sasa hivi wanawake wa Tanzania kila mmoja yuko kwenye kikundi
cha 30. Tanzania yacu twebwe abakenyezi dushira imbere mu gutu matwi isononura. Ubu abakenyezi muri Tanzania umwe wese aja mwishira hamwe y'abantu 30 tukaronka imfashanyo za leta. Ni byiza ko batuzanye hano kwerekana ko karorero Burundi turabagenzi kuva kera. Dufite ayo mashira hamwe yitwa Vikoba. Nongaha batangura kwegeranya abagore bakuye 30 leta bafasha ni kintu leta ya Burundi yari kuye gukora. Icyo bayano kubazana bakigira ko karorero ka Tanzania turabahaye ikaze cyane.
Funze kwetu Tanzania tunawakaribisheni sana.
Icyegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu asanga hageze ko n'abarundi bakora nk'abagenzi babo muri yasa.
Iterambere byose nibitangura rimwe. Hama hagiye intango haragira batangura bakayakarokeza abandi amane gukurikira. Nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya aho muri Tanzania ivyo amazi imisa twereka abarundi bene bacu ndibahumije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu misiri imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakaja kwaramutsa bagiye kwerekana ivyo Burundi buhingura.
Christopher Chiza nawe umukuru w'ihuriro ry'abadandaji muri Tanzania abona kwihanahana gy'ibicuruzwa hagati y'Uburundi na Tanzania rizashemeye.
Walikutana marasi wetu kule Ngara wakatuambia jamani, mpaka sasa biashara yetu trade volume haizidi dola kama bilioni 70.
Hiyo ni aba president bacu barahuye hari ya Ngara baratubwira bati bagabo amafaranga cha mwihanahana gy'ibidandazwa ntarenga miliyoni 70 z'amadolari ku mwaka. Ayo mahera ni make rwose ugereranye je nabantu barenga miliyoni 61 bibihugu bibiri dutegerezwa gukora urucuruzwa. Intumbero yacu nuko abarundi n'abatanzania bahanahana ibidandazwa. Tanzania turiko twubaka indarayi ihuza Dar es Salaam na Kigoma kugira ngo izane ibicuruzwa. Ibyo bizofasha abarundi kuko nta muhora wo kwiba hari mufisi. Hari kiyaga Tanganyika twazananye n'abantu ba Air Tanzania hamwe na Tanzania Port Authority. Intumbero ni ugufasha abarundi n'abatanzania gukorera hamwe urucuruzwa
Warundi kufanya biashara kwa pamoja.
Abandi bakenyezi nabo nka Rehema Mohamed yavuye mu isoko ya Kariako Dar es Salaam baryohewe nuko bisanze mu Burundi.
Kwa kweli sio watu wanasema, hata mimi mwenye binafsi nilikuwa naogopa Burundi. Tulikuwa tunasikia kuna vita, kuna watu wanauawa. Lakini toka
ni zikuri sabantu bavuga gusa naje ubwanje natinye Burundi kuko twumva ko hari ntambara abantu baguma bicwa. Ariko kuva mvuye Tanzania mbona byose ari byiza. Nejo twaciye mu gisaga mbona haratekanye. Abacuruza n'abagwiza tunga baza n'imitahe ubu Burundi haratekanye ni heza.
Ni biashara wawekezaji waje kuwekeza huko. Sio kubaya, sasa hivi Burundi kumetulia ni kuzuri.
Ibaye inchuro ya mbere hatunganywe hanishagurisha riteguwe n'ibihugu byombi bibiri Burundi na Tanzania. Ibidandazwa biva ku migabane 5 y'isi yose byinjira ku butaka bw'u Burundi, byinshi bica muri Tanzania. Ikivuko cha Dar es Salaam cyonyene gica ku bice birenga 70% byavyo. Eroje urika neza Bujumbura ejo rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda mu mugambi w'imyaka 7 leta itegekanya guhagurukira ikibazo cyo gufungura nabi ku bana ubugisane giteye impungenge. Ibiharuro bitangwa no gushikiranganje bw'amagara y'abantu bigaragaza ko abana bangana na 38% vyibonekeza ko bafungura nabi. Ni nkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Ministre w'intebe w'u Rwanda Ngirente Edouard ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'u Rwanda muri iyi myaka 7 no kuvuga kuva muri 2017 kugeza muri 2024 yavuze ko leta igiye kwita ku bikorwa byo kurandura imirire mibi mu bana. Leta ivuga ko abana bahuye n'ibibazo bikomoka ku mirire mibi bazakomeza guhabwa ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Imibare itangazwa na Ministeri y'ubuzima igaragaza ko ikibazo cy'imirire mibi kikiri ingora bahizi mu bihangayikishije igihugu. Ministre Diane Gashumba w'ubuzima aherutse gutanga Gatsara dijwi rya Amerika ko abana 38% muri iki gihe bagaragarwaho n'imirire mibi.
Ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi. Murabizi yuko ntabwo duhagaze neza, dufite abana bakibarirwa aho bakiboneka imirire mibi bagera kuri 38%, ni byinshi. Turateganya kubigabanya rwose bikajya munsi ya 20%
mu
myaka ibiri iri imbere.
Murumva ari ibintu bizakunda?
Byakunda dushyizemo imbaraga nyinshi.
Kugabanya imirire mibi n'umwitozo usa n'uzagorana bitewe n'ubukene usanga mu miryango. Abana benshi ku misozi ubasangana indwara ya bwaki, ariko ibisobanuro ababyeyi batanga babihurizaho hafi ya bose. Ubukene nibwo berekana nk'intandaro ya byose. Aba ni bamwe baganire n'ijwi rya Amerika batuye mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo.
Tuba hano turi na twana dutatu turi bane.
Ngira uko bagaburira
iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora turi ndi tubiri tugasasa tugaryama saa sita hari igihe tutarya twa tundi ducya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye ku manywa turi buturiye nijoro
iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa njye no gufunguza se njya kubeshya ubwo ni ukwiryamira ikibi ni ukwiba nkuba abana banjye barabwirirwa bakaburara n'uburyo bune nabyajundi ubu nta n'igikoma ngiro rwose ubundi zero naho Imana nyagasani Yezu wenyine niwe wagomba kumfasha.
Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka 7 iteganya kandi gushyira igikoni cy'intangarugero muri buri mudugudu ababyeyi bakigishwa guteka indyo yuzuye. Minisitiri w'ubuzima yemeranya n'ababyeyi bavuga ko kurwaza bwaki biterwa n'ubukene.
Kugabanya biriya bipimo ntago byoroshye kuko iyo umwana yagwingiye aba yagwingiye nta naho bigarurira no kuvuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga ku bagore batwite kugira ngo babyare abana bameze neza umwana wonka umwana w'uruhinja no gufatirana hakiri kare
iyi mirire mibire rigendana hanini n'ubukene mu miryango ntabwo nibaza ko Minisiteri y'ubuzima izarandura ikibazo cy'ubukene akenshi niko benshi bavuga
imirire mibi rero ahubwo igitangaje ubushakashatsi bwagiye bukorwa ntabwo bijyanye n'ubukene ahubwo ni imyumvire kuko araho usanga abantu bishoboye ahantu ndaguha urugero mu turere tweza uzasanga imirire mibi mu Rwanda iri hariya hegereye ikiyaga cy'Ikivu ahantu hari ubutaka bwera aho rero niho twebwe nk'abayobozi dufite inshingano ikomeye kwigisha abaturage kuko ntabwo twakomeza kwicara ngo tuvuge ngo ni imyumvire
gahunda yo kuringaniza imbyaro nayo ngo izitabwaho muri iyi myaka 7 mu Rwanda umubyeyi umwe yabarirwaga abana 4 n'ibice 2 mu mwaka wa 2015 bavuye kuri 6 n'ibice 4 mu mwaka wa 2010 intego ya leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2020 nuko kugeza muri uwo mwaka intego ya leta y'u Rwanda niyo kugeza ku bana 3 mu mwaka wa 2020 Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Bakunzi bijwi rya Amerika Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
Mwanda nyakumviriza radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko biri mu nama yo kurabira hamwe aho bigejeje mu gushira mu ngiro umugambi ukorohereza abadandaza n'abagwiza tunga bo muri ako karere abaserukira Burundi n'u Rwanda bavuze ko ubu inzitizi zahora ku mipaka y'ivyo bihugu ziriko ziragabanuka inkuru yumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claven yo nkuru ari yarusha
Nuko bivugwa n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko umugambi wo korohereza abadandaza habe n'abagwiza tunga muri ako karere ofisi ntombero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishyira no kwizana mu kazi kabo muri izo nzitizi harimo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa byabo canke babishoje mu kindi gihugu ibyo basabwa ku mipaka ingene batozwa amakore n'amatagisi n'ibindi Ibihugu bibiri u Rwanda na Kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushira mu ngiro uwo mugambi Tugira umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo c'igihugu kijeje kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza
iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa hangaha bigana ahangaha izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha
Uburundi nabwo nyene bavuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwiza tunga boroherezwe Aimable Nkonzo umwami no mwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi
rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo rohereze abadandaza ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya ivyo twaragize ico no kwita mu gifaransa le diction de formaté administrative turabigabanya kugira ngo borohegwe barondere ama document make abafasha kugira ngo rudandazwa rwabo rutere imbere bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko borohegwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse kandi bitewe birabagora cyane
ikibazo gishimikirwa ko nibihugu byose nuko imipaka ikwiye kugurugwa maze umunyagihugu aba mu karere ka Afrika y'ubuseruko akishira akizana aha abaserukira ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu byabo ziriko ziravaho buke buke urunwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro mu Burundi
hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'urundi rurakogwa abadandaza mu Burundi bararangura mu Rwanda naho mu Rwanda bararangura mu Burundi ivyo nibaza ko atakibazo kihari mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politike n'ibindi urumva muri ico gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nkuko turi abarundi kandi biragenda neza ntacyo turahomba
no muyobozi ajejwe ivyo gufasha bituri kigo cegiye gukijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda niko abibona
nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana ngira ngo inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga gutyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC. Akajagari kasubiye kwaduka mu nama nshingamateka y'igihugu cya Uganda ku munsi wa kabiri igihe abashingamateka b'imigambwe itavuga rumwe banka ko bagenzi babo mu mugambo uri ku butegetsi bazana ingingo igenewe guhindura itegeko nshingiro kugira inzitizi y'imyaka y'ubukuru ku mukuru w'igihugu ihanagugwe mu ibwirizwa shingiro. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi turi kumwe ku telefone wiriwe. Watubwira uko ibintu byagenze no munsi?
Munsi ine kushina amategeko yahereyeho yaraye ishoriye ubwo umunsi cyabigitangira rero ageze mu kushina amategeko yahise asoma urutonde rw'amazina 25 rw'abashinga amategeko ku ruhande rwa Uganda n'ubutegetsi avuga ko abo bantu bagomba gusohoka mu kushina amategeko kwabirukanye by'agateganyo ngo abo bayi bateje akajagari mu nama y'ejo rero amaze gusoma imagina hanitse haduka izindi mvururu habamo kongera kurwana gukurikirana amakosi gukurikirana indangururamajwi biba ngombwa ko abashinzwe umutekano binjira mu cyumba kimwe cyaberaga mu nama kugira ngo basohore abantu nuko basohora mu buryo bubi cyane bamwe barakubitwa nandi ngo bamwe mu bashinga amategeko bafashwe ntabwo aho bafungiwe hari hamenyekana
ukwihweza iyo nteguro y'itegeko ntibyabandanije
yego byakomeje muga imigigano imaze kuba perezida w'inteko yanditse asubika kumara igihe cy'isaha nuko bagarutse yongera yemerera abo ku ruhande gushaka ari ku butegetsi bashyigikiye itegeko kugira ngo batange imyanzuro yabo basaba ko kuhabda igihe cyo kugira ngo baje kugitegura neza hanyuma amaze kubemeza gutangira gutanga imyanzuro yabo abakire bo bashaka kuvuga n'ibitegetsi n'abandi bahakanya ko iryo tegeko ryahindurwa bo bahita basohoka hanyuma ibyo byose biba hari mu nteko ishinga amategeko harimo uruhande rumwe rwonyine uruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi.
Uwitegereza ubona ni ikibazo kwihweza iyo nteguro y'iryo tegeko ni ikintu giciyemo kubiri abashinga amateka no mu gihugu ndi ko bimeze witegereza nka ngaho i Kampala ubona abantu babivuga kwi
kuri urebye uko bihagarariye igihugu cyose kuva majyaruguru kumanuka majyepfo mu mujyi wa Kampala n'imijyi yose kuvaho igitekerezo cyacu naho byatangiye kuvugirwa n'ukwezi gushize niyo nibyo bivuga n'ibyo ku maradiyo ku mateleviziyo n'inyamakuru abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga abantu baganira mu bari muri taxi mu maresitora bose nicyo bavugaho kandi abenshi ko bagihakanya ndetse binagaragara cyane ko bagihakanya kuko ubona n'imyigaragambyo yabaye abaturage n'abaturage bo mu byaro kuri babihakanya bakigaragambya mu ntara zitandukanye abanyeshuri makaminuza atandukanye abaprofeseri n'abarimu bose babihakanya ariko abagaragara ko babishyigikiye ni abantu bake bari mu butegetsi cyane cyane abashinga amategeko.
Abo bari ku butegetsi basigura iki bari mu mugambi uri ku butegetsi niyo nsiguro batanga gukuraho izo nzitizi ku myaka ntarengwa ko y'ubukuru bw'umukuru w'igihugu
bavuga ko Perezida Museveni ari umutegetsi w'intwari yayoboye neza kandi ko mu 2021 ubwo amatora azongera kuba azaba amaze gusimbura imyaka 25 yo umutegetsi w'umuperezida agomba kugarukiraho ariko bo kandi bakavuga ko bitareba Perezida Museveni wenyine bakavuga yuko ndetse bireba n'abandi bagura amategetsi kandi noneho ndetse bagasubira inyuma bakuraho n'ikiringo cy'imyaka 35 y'aho umuntu agomba guhera kwiyamamariza kuvuga ngo niri hafi imyaka 35 nawe ashobora kwiyamamaza so akaba bavuga ko bitareba Perezida Museveni wenyine ko bareba n'abandi banyapolitike bose bazashaka kwiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu muri Uganda.
Turagushimiye namumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari i Kampala muri Uganda.
Urakoze nami.
Imbere ko turangiza ibiganiro twari tubafitiye kuri isa dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Umushikiranganji ajeje ku kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rwo ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul uno munsi wa gatatu yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan namenyesha ko bazofasha inteko za Leta y'icyo gihugu gutsinda abagira iterabwoba. Avuga ko atazoheba abanyagihugu bo muri Afghanistan mu gihe bageremiwe n'umwansi ashaka kubica mu ntumbero y'ugushika ku butegetsi. Tugiye tubabwira ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko Uburusiya bwasambuye no munsi wa gatatu ibigwanisho byose byesheshe imyuka y'ubumara. Perezida Putin avuga ko ari ikintu cimboneka rimwe atangaza ko ibigwanisho vya nyuma byesheshe imyuka y'ubumara vyari mu bubiko mu Burusiya byasambuwe no munsi kuwa gatatu. Ku makuru yerekeye Afrika twabwiye ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa al-Shabab muri Somalia batanguye ibisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara za Bay na Bakool mu bumanuko bushira urengero bwa Somalia. Ibyo bitangazwa n'abategetsi b'icyo gihugu. Al-Shabab yigaruriye ibice bitari bike muri izo ntara zibiri iri kiremerera abategetsi bo muri ivyo bice kubona ko imikangara yaho yinjiye muri uwo mugwi. Ibyo bitangazwa na buramatari w'intara ya Bay ari Wardere Doyo yabwiye Ijwi rya Amerika Service y'i Somali ko abagwanyi ba Al-Shabab bagiranye inama n'inararibonye ziserukira imiryango bababwira kwiza ibitegere vy'imikangara bashaka kwinjiza ivuye muri iyo miryango. Tongeye tubabwira ko igihugu ca Malawi kiriko kirogorora inyuma y'imyaka itari mike y'uruzuba imyuzurane ivyimbugwa bidashemeye n'ibibazo vy'amafaranga leta ikoresha. Ibyo byatangajwe na Perezida Peter Mutharika kuri Radio Ijwi rya Amerika yatangaje ko muri uyu mwaka ubutunguzi bwa Malawi bushobora kwiyongera ibice 5% umuntu abigereranije na 2.7% mu mwaka uheze. Malawi ibandanya iba kuba kimwe mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Ibyo bitangazwa n'ikigega mpuzamakungu FM cya kabiri cy'abanyamalawi babayeho mu bukene mu gihe cya kane cyabo babayeho mu bukene ntangere. Tubabwiye ko abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu manuko rushiri burengero bwa Uganda ku karere kamaze kigihe kirengindwi kageramiwe n'imvura isegenye. Icyo cya mfasha kimwe mu bibanza bikomereye bigirirwamo imirimo y'ubudanje muri ako karere abajeje umutekano batawe ibiziga by'abantu indwi ku munsi wa kabiri inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye muri ico gice. Batawe ibindi biziga 10 ku munsi wa gatatu, ivyo vyatangajwe n'umukuru w'igipolisi cyo muri ako karere. Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Dushimiye kandi Fatou Alimas Kalara yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Amakuru mwashikijwe nanje Fide Niyongabo. Ndabifurije amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza. Mwumve ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.